mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri za 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Mutazanye sandorare na murefije azohambwa mu babembe nga ni babarondera kaburi hari ya kiwayo.
Umurefije yaje hunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzaje dushingura bene wacu bagize ingorane.
Aba ni bamwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Murongwe iri mu karere ka Fizi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaruka kibazo cikena ry'amatongo gushingura ababo bitavye Imana. Iyo nkuru co kimwe n'ikibazo cikena ry'ifumbire cabaye ndanse mu ntara c'ibitoke mu Burundi turazigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko gusubiranwa mu bagize komisiyo yigenga ijeje gutunganya amatora muri Kenya kubandanya nyuma ya mezi yababa indwi amatora aheze batatu mu bari mu bagize uyo murwi ejo baratanze imihoho basigura ko uyo murwi udakora neza kandi harabivanga mu bikorwa byabo. Aba batanze imihoho basiguye ko babuvuyemwo bisunze amakenga ashikirijwe nyuma y'ivyavuye amatora mu kwezi kwa cumi. Mu kiganiro haye abanditsi n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa mbere Nairobi, Margaret Mwachanya umwe muri abo batanze imihoho yavuze ko abarongozi bayo bananiwe n'igikorwa bajejwe. Sentare nkuru muri Kenya muribuka ko yahakanye ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa munani ivuga ko komisiyo yategura itubahirije ibwirizwa nshingiro hamwe n'amategeko. Kumugabane wa Afrika kandi leta ya Somalia yatangaje jo kuwa mbere ko yiteguye kuganira na leta ziyunze z'Abarabu inyuma y'umunsi umwe ico gihugu kivuze ko gishobora guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare caha abasirikare ba Somalia. Ivyo biganiro bigamije gutorera inyishu ibibazo vya kidiplomasiya vyadutse inyuma yaha bajeje umutekano ba Somalia bafatiye ku kibuga c'indege c'i Mogadisho ishokoshi zitatu zirimo amafaranga azanywe n'indege ya gisivile ivuye muri leta ziyunze z'Abarabu ku itariki ya munani ukwezi kwa kane. Leta ziyunze z'Abarabu zavuze ko izo miliyoni zaba bacumi z'amadolari y'Abanyamerika yaragenewe kuriha imishahara y'abasirikare ba Somalia baharugwa mu bihumbi 247 hamwe n'ibindi bikorwa byo mu bigo bitatu bitanga imyimenyerezo ku basirikare. Radio Ijwi ry'Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu atankomanzi muciye ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika muri muci bitoke no mu kambi ya Murongwe mukaba mufise Facebook muradukurikira kuri VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Iradio y'Abafaransa RFI yatangaje jo ku munsi wa mbere kwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa hakaba n'umuhuza matati y'Abarundi yategekanya gutuma ko ibindi biganiro kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa kane Entebbe muri Uganda ni mu ntumbero yo kuraba ko hari amasezerano yoshikwa ko imbere y'uko amatora ya kamarampaka agamije guhinyanyura zimwe mu ngingo z'ibwirizwa nshingiro ategekanijwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu kuza mu Burundi ariko kuno wa mbere komisiyo muryango umwe bwa Afrika hamwe n'ishami mpuzamakungu ONU barasohoye itangazo rivuga ko leta y'u Burundi idatera intambwe muri ivyo biganiro. Radio RFI ivuga ko umwe bwa Afrika na ONU bace basokora iryo tangazo nyuma gato bamaze kurisohora ku rubuga rwabo rwa internet. Muri iryo tangazo RFI yavuze ko ayo mashirahamwe yasaba leta ya Pierre Nkurunziza kwisubira ko ikareka kuguma aho ishingiye hikita ibiganiro bigamije kurokora amasezerano y'amahoro yasinywe ya Arusha mwaka w'2000 icatumye iryo tangazo rica rikurwa ku rubuga rwa internet rw'umuryango umwe bwa Afrika ku muhingamo ku munsi wa mbere gushika n'ubu ntikiramenyekana. Amakuru yo mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi duhereye mu ntara ya Cibitoke ibonekeza ubukene bw'ifumbire y'ikizungu. Harabarimye bidogera ubuyobozi bw'uburimyi mu ntara ko batabaronsa iyo fumbire kandi baramaze kuyirihira amafaranga. Umenyesha makuru wacu mu ntara ya Cibitoke Fidelite Ishatse yaravuganye n'impande zose maze adutegurira ino nkuru.
Intara ya Cibitoke iri mu ruraruko bushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi. Igice cyayo kitari gito kiri mu kiyaya Cimbo asanzwe harimwe umuceri. Imirima y'umuceri nayo ibangamiwe n'ikena ry'ifumbire y'ikizungu.
Ubufise ifumbire urirabura usanga ari mwiza, wowe nawe udagira ifumbire uracekurira.
Mugaha anye muri imirima yose nk'uwo tubwire uti kumburira ifumbire nta fumbire iriko nuwa
ubona nk'uyu uye uyifumbire irimo
n'uyu ifumbire irimo
ariko uriya ayifumbire ntayarashira mujya. Tuwana huria, huria, huo hija, ulawona hini mcheri weru kuhari. Kandu ulawona kukuze. Ujia bila gara gara kwa tafumbi ala ashiramu.
Mnudia mcheri ya saa telifumbi ya toshubi ganda gote.
Aga telifumbi ya mbayo usarura, ulapfa gose. Mcheri ugizgo ni fumbire.
Uyu, numurini umcheri tukwa sanze mkia ya kilimu wa mngo, umcheri muna ya Cibitoke. Higia no hino hiki ya gache tukwa dogo dogo. Murio mirima imcheri huu kwa tukwa wibonye. Halimu isa neza itota haye, nigindiri mngo imcheri isa nigomba kubenja. Bamge, muribe ni umirima isa nivenje. Halimu wa tukwa avoganye, maza tugira kwa babu difumbi yoku itabira.
Urabona tuge tulabari mni, tukachadu kurikira na amatege kwa yareta yoku vuga tuyandikishe kufumbire nkabarimu. Kwari yandikishije rero nkajewe mfishe imetero zange zitatu z'umuceri n'inusu nari niyandikishije ubufuko ndwi basi turarindira urazi ko turi havance mu nyuma tukajya kugombora. Harageze igombora rigeze turagenda ngo tugiye kugombora ifumbire. Dushitse ku biro ku depo ba depo za ifumbire dusanga nta fumbire iri mu depo. Turicara baguma batubwira ngo turindire turindire turabura ifumbire.
Baciyandikisha abarinyi batanze ingwate y'amafaranga bivanye n'imifuko bashaka kugura. Ni ukuvuga ko batanga 5000 ku mufuko. Iyo fumbire yategezwe gutangwa kuva mu kwezi kwa kabiri. Ariko mu biyandikishije bakanatanga n'amafaranga ingwati harimo abemeza ko bayironse. Mwe mwaronse ifumbire?
Yego narayironse.
Ngira mu ironke yitagenze gute?
Barayizanye bahejeje gusomba bace batanga imisi yo kujya kwitora.
Ni ukuvuga ko wewe warihuse kujya kwitora?
Yego je na cyane aruka kujya kwitora.
Uri kurayitora abona mungana gute?
Abantu ifumbire yari nyinshi cyane gose.
Ariko rero bavuga ko bataronse.
Je sino bimenya kuko umugabo yuguriwe babukeye urumva je naragiye nararonse.
Aba batayironse bavuga yuko bagiye basanga yaheze bakamenyesha ko uburongozi bw'uburinyi n'ubworozi mu ntara babanditse ukundi gusha babasaba gutanga n'amafaranga yarasigaye. Ariko ko kuva mu kwezi kwa kabiri gushika no mango bataronswe ifumbire.
Mu nyuma baradutumaho kandi abantu bagomboye amajeto oyazana bakayadepoza ukabandika bundi bushaje. Duhitamo kugira kwanza makenga ariko tumaje kubona babiduhamagarira ku bwinshi naradepojeje amajeto y'ubwo bufuka indwi harindiye n'ubu kugeza uno munsi ntituraronka ifumbire.
Mbere kuva tutanga ayo mafaranga tukaronka amajeto amajeto tukayatangaho baduha ifumbire. Ifumbire ntiraboneka n'amafaranga ntiyabonetse. Amafaranga yose twarayatanze yuko nibo guhajeto utarariha amafaranga yose atubwira ngo nimurorere gusifumbire zoza nimurorere nimurorere gushika ubu twararoreye kuva mu kwa kabiri ubuntu kwa kane kurenga nta fumbire turaro nk'ubu nari mfite umuceri uri kurasambura urabuze ifumbire yo gushiramo ya nyuma ndafite umuceri ugize ukweza utewe nta fumbire ndashiramo seke imirima yose irikirapfa gusa sijeje nyene abarimyi bose bariko bararira
naho biri uko sabarimyi bose baronka amahigo yo kuja ku ntonde z'aboroherezwa na leta mu kuronka ifumbire y'ikizungu. Bamwe muri bo biterwa n'ubukene bwo kubura amafaranga y'ingwati asabwa, abandi nabo bakabiterwa no kutamenya, hakaba n'undi mugwi w'abandi babireka nkana. inka abo bose baraheza mu kuronka ifumbire bakaja kuyigura kubayironkejwe canke abatandaza basanzwe kuberako abari ku ntonde bose bataronse iyo fumbire abaja kuyigura bavuga yuko yacizimba mu gihe abaja kuyironka mu buyobozi bw'uburimyi mu ntara agafo kilo 25 bakariha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 25 na 28 abaja kwibagura ko canke abaja ku isoko abo bavuga yuko igiciro cyongereye gose
ndiko ndagurira abiyandikishije bakayironka nibo ndiko ndagurira ndiko ndabagurira kajya gafoko k'ibiro 25 ndiko ndatanga 42 kandi rero nubwo ngurira abo bayipokeye ugiye mu bayicururiza hariya mu makiyosi iriki rarenza ayo mahera ibihumbi 42 kajya ka 25 icyo nsaba leta nuko leta nyene yokurikirana icyo kibazo ntihabo buhombe cyane
twagiye mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke kubaza cyatumye iyo fumbire y'ikizungu ikena urongoye ubwo buyobozi Beatrice Nyabenda yabwije ujya Amerika ko kibazo cy'ikena gifumbire kitega intara ya Cibitoke gusa nyabuna ko cege igihugu cyose acaturungira kuja kwibariza mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Emerasi ni rera avugira ubwo bushikiranganje tumuronde yatwishuye ko ico kibazo cy'ikena gifumbire y'ikizungu bakizi kwera cyo gituma abarinyi bataronse iyo fumbire basabwe gutanga amatike bariye ko kugira ngo nabo bamenye igitigi cy'ababuze hanyuma batunganirizwe ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke Fidelite Ishatse ijo rya Amerika
Fidelite Ishatse yarakenuye nari nabiciye ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Murongwe iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo basaba ishami rya ONU ribitaho RCR gutorera inyishu ikibazo cy'aho bashingura babo bitavye Imana inkuru tubaza ijisho ry'ijwi rya Amerika muri Murongwe Vedaste Ngabo
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'Imurongwe iri mu birometero bigera kuri 50 no mu majyepfo y'inkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zibangamiwe n'ikibazo cyo kutagirira imbi byo gushinguramo abantu babo babitabye Imana ndagumije Moyize umwe mu mpunzi zituye y'Imurongwe avuga yuko iyo bapfushije umuntu bakajya kumushingura mwirimbi by'abakongomani riri risebere abaturage babasaba amafaranga angana n'idolari 100 kugira ngo babone uburyo bashingura umuntu bawitabye Imana
ikibazo dufise ni ikinye twegwe nk'abarefije twaje tumaze amezi abiri ngahagira kuire turi ngaha ariko dufise ikibazo cy'akaburi aho dufuhambwa mu bisanzu nuko uvuga rero twebwe twaragiye hapfuye umutama ngaha niwe yatanguriye mbere gupfa ngaha abarefiji niko batubyiye tugenda batubwira ati genda mwimbe ahantu dushobora kumuhamba mu kaburi kare ahantu bita isebere kuva ngaha n'ibirometero nka bitatu turagenda badutwaye n'umuduga turagenda turimba turimba tugejeje hagati bacha batubwira ababemba ati naho mwimze iyaka kaburi nimushobora guhamba ahantu turababwira ati twegwe twarungitswe n'abantu bahari bakuru bakuru ariko nimutureke twegwe umuntu tumuhambe gusa hama ibindi tuzabikurikira hanyuma umuntu ntiyo dupfira nabi ntatuborere ku majambo maturimba burira mbere bwarije twegwe uwo munsi twaratashe ariko bagiye kumuhamba mu gitondo niho bashe baza kumufuba mu majambo make akaburi na karaboneka kuko hijya yejo hapfuye umusungusungu ngaha musungusungu apfuye naho ne bahagira cha kibazo twagira baje hari isebere kwimba kaburi baciye babirukana bo hari naho ne kumugoroba baciye babirukana bamubwira ati mutazanye $100 na murefije azohambwa mu babembe ngaha ni babarondera kaburi hari yakiwaye
izi mpunzi kandi zivuga yuko kubera zitarahabwa ikibanza cyo gushinguramo abantu baba bapfuye bituma bahamba mu nkambi hafi y'amazu yaho batuye
tudufatiye ku karoro rero mu iminsi hariho umuntu wiwacu yitavye Imana tuja aha babembe bashingura babembe baratwirukana mbere badusaba ngamahera kugira ngo bambo ashingureho tubajije muri hasere na seneri batwereke kibanza bategekanije kugira ngo ahagize umurefije yitavye Imana tubumenya aho twomushingura harabura ubure n'ahantu bagerageje kugira hijya gato y'inkambi mugabo naho hantu ni kibanza kizokuba kwa mwabantu niho basize bashinguye uwo muntu
nahayo Danieli ndetse na Musengimana Beatrice ni impunzi zo mu nkambi y'Umurongo zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi gukorana n'abaturage b'abakongomani kugira ngo babashakirire imbi byo gushinguramo
turasaba ko kuko aha abantu bari baravyara abandi bagashengera bagapfa kugira ngo haboneke icyo kibanza kuwo bayitavye Imana aho yoshingurana uteka apana hagati mu mihana y'abantu
umurefije yaje ahunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzaje dushingura bene wacu bagize ingorane.
Umuyobozi wa groupe moya basimuka mu maside ari na inkambi y'umurongo iherereyemo bwana Felicien Kiza Kirozo avuga yuko atazi amakuru y'impunzi zangiwe gushingurwa mu irimbi gisebere. Uyu muyobozi akomeza kugaragaza kandi ko bahaye impunzi z'umurongo ubutaka bufite hektari 600 bwo kubakamo inkambi ari nabwo izi impunzi zari zikwiriye gushakamo ikibanza cyo gushinguramo abantu babitabye Imana.
Kwa sababu ya mazishi ya
aha agira ati kubera iki kibazo cyo gushingura impunzi kwatanze ubutaka ngo bubakemo birakwiriye ko abagarara inkambi bari bakwiriye gushaka muri ubwo butaka twatanze ahantu bashiririmbe kuko twatanze hektare zihagije kandi muri izo hektare bazubaka kandi bazakoreramo n'ibindi bintu birakwiriye ko muri izo hektare 600 bashakamo ahantu ho gushingura. Usibye iki kibazo kirimbi abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi badasangira mwomenya yuko mu rwego rwo kurushaho kongera ubumwe hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani b'umurongwe bazakiriye bagenda bahuzwa n'amashuri ubuvuzi ndetse n'amasoko. Vedasengabo ku bwijwi rya Amerika imurongwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro ni wanyu mu ntara. Ababyeyi aho muri murayaga ikibazo cy'ubutinyanka n'abana banyu. Matozi Shami UNICEF gitaho ineza y'abana yakoze mu mwaka umuntango z'uno z'umwaka uheze yerekanye ko ibice 85% kwijana by'ababyeyi mu Burundi bataganira n'abana babo babigeme kubijanye n'ubutinyanka ivyo bigatuma basama imbanyi batifujije. Mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura agiye kunoganza ico kibazo n'abatumire wiwe bagiye gusangira ijambo mu kanya twahariye abanyedini.
Elhash Haruna nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu akaba ari no mu gisata kijejwe indero turabaramukije.
Yaramukije n'umusana w'atiri kumwe n'umusana w'atumvirize.
Yego mena mwebwe Alain Joseph Hatungimana mujejwe kuvugira ugwaruka ku bibazo bihanamiye ugwaruka ahanini ibijanye n'ubutinyanka mwishira hamwe gita iterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza kugwaruka sakode na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije cyane turamutsana batwumviriza.
Namwebwe iki Burundi imakire mutanga inyigisho zijyanye irondoka cyane n'amagara meza muri Kiliziya Katolika namwebwe nyene mukamuri mu gisata mukamurongoye n'ishure mu bushikiranganje bw'indero namwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije amahoro y'Imana kandi ndamusana bariko baratwumviriza bose.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku ntererano y'indongozi z'amadini n'amasengero kubijanye no kubungabunga amagara yabo barongoye. Ego ariko hanini tugashimikira kubijanye n'ubutinyanka kubigeme. Alain Joseph mwebwe muvuga ko mu ishyirahamwe ryanyu harimo igisata kijejwe kuvugira ibibazo bihanamiye ugwaruka na cyane cyane ibyo by'ubutinyanka ngo ducira ku mayange n'ibihe bibazo nyamukuru biri kuri abo bigeme mu bijyanye n'ubutinyanka.
Mu ishyirahamwe Sakode kuva mu mwaka 2015 twaratanguje umugambi ujanye no kwigisha ndetse no gukangurira abigeme n'abakenyezi ku gihe cy'ubutinyanka. None rero igihe twatangura umugambi twarabanje tugira icigwa cy'imbanze. None rero icyo cigwa nico cyaduhaye ivyumviro bimwe n'ibindi. Turabona ko mu gihugu cy'u Burundi ubutinyanka ni ikintu kitavugwa.
Ego ntabaciriyemo ni kuvuga ukuba bitavugwa harimo ingaruka mbi.
Kuba bitavugwa ubwa mbere umwigeme ashitse muri ico gihe cy'ubutinyanka abishika atabizi kuko ntiyabibariwe. Nk'akarero rero tujya kurondera ibikoresho akoresha. Ibyo navyo rero mu kubirondera ashobora kurondera ibimwononera ubuzima agakoresha ibitari byo. Ariho muri ico cigo twebwe batubwiye ibyo bakoresha aho wasanga ariho abakoresha ibitambara ibitenge byaheze abavyeyi batagikoresha. Hariho abakoresha ivyatsi, hariho abakoresha imitoto babanza kurabika mu mazi, irya mitoto batekeramwo ubuswagira bona kubanza kurabika kugira ngo yorohe.
Hari ico barabihingura ivyo vyatsi niyo mitoto
mukuru urumva ko babanza kuyirabika kugira ngo yorohe. Ishobora kuzingika neza ntikagurika. Bona ko umutoto ukimeze neza uwuzinze ucuvunika.
Ariko ni kintu kinyerera
kiranyerera muga nibyo bakoresha ingene babikoresha jewe nubaza ko ntabishobora kubisigura neza kuko bambwiye ivyo bakoresha hariho mu karere kimbo hariho abatubwiye vyukuri kandi bibabaje aho wasanga umwana w'umwigeme afata isheshe tizigira abantu babagabo bambara kugira ngo bashe bambara nibirato ugasanga bashizemo umusenyi akacafata akashira kuhimba cyuno kwa cyugira ngategaye amaraso akibwira yuko amaraso aje acanyengetera muri wa musenyi urumva ko ico kintu se kintu kiza kirungabunga amagara yawe
uwo mwana n'ivyo aba yibwiye we nyene yumviriye ko byo mufasha canke hari ahantu bababwiye baba kwizo nyigisho
ivyo ni za nyigisho abana bakura mu bandi bana mu kiyago we nawe akaca yiyumvira ati reka je nanje nkora iki kuko umuvyeyi ntiyaronse akajyo ko kumubwira ico yokoresha byukuri
ngira ngo ego mwari mukibandanye
ikumbure ni byo hariho ndetse abita ko arabasirimu bafata za mpapuro abantu bisukuza bavuye kugira umwanda mukuru le papier hygiénique mu gifaransa ugasanga nizo ariko razibiza hari rero nabandi ataco bakoresha baca bahitamwo kuguma mu nzu kugira ngo unisho kiringo cyose bari mu butinyanka bakakimara bari mu nzu bavuga batereka jewe ni nze ndisukura noga bije nsubira nja koga uva ko atakindi gikorwa asubira gukora nabandi rero bafata tujya tuzu two munsi cyanke akagerekiranye duhuzi two munsi cyanke akafata kambara gahuzi two munsi akacagira ko nibutura akaca gumuko
ego murakoze kuri yo ntererano ala reka duhi jambo umwe mudongozi z'amadini n'amasengero aturi kumwe hano LH Haruna mwebwe ikibazo kinini ikiganiro hanini gihagaze kuri mwebwe intererano yanyu mukubungabunga amagara yabo murongoye kuri ibyo bibazo bariko baravuga mwebwe intererano nihe kugira ngo mufashe aho bigeme kubungabunga amagara ya
murakoze cyane gose ubwa mbere naza gushimira mugenzi wanje Alain kuko insanze uko umuntu abyibaza harimo ibibazo byinshi atari ku muntu yarabizi ariko ikintu gikuru ni giki ikintu gikuru ni gihagaze ku nyigisho abenshi usanga mara iminsi hagati y'itatu no gushika kundwi harabashaka kumara indwi yose abo binyarutse ugasanga iminsi itatu muri iyo minsi rero umuntu ataronse inyigisho zikwiye bituma uwo mwana ariko ntibishure aca siba ku ishure bimwe amugenzanje ari ariko aravuga kubera ko atategwe nyina kuye kuvyakirengera kuvyifatamo akaca bona kumengo ni gicibwa ari umuntu akuye kwinyegeza akaca gumanya gihe muhiro umaze ari iminsi 23 mundwe nuva mu kwezi ku kwezi iminsi 23 utakaje ivyirwa bitari bike
ahe nabashobangira kumara indwi
cyane ari ushaka kumara nkindo hari nabusanga bigora hajamo ni ingwara bivyo kandi ko nabaganga bakuye kuheza bakagira ico bafasha mugara umva mwana naho umaze iyo minsi 3 ku kwezi mu minsi 33 za kuriga iyo minsi nimishi cyane gose utakaje guko mu bijyanye n'ubumenyi tuvuga tuti ucere iminota 5 n'iyo ngusa ku munsi abacere umwanya munini cyane gose ku mpera y'umwaka bacere ibintu byinshi tumvikane kuri abo bana bajya mu ishuri bazagahomba ibintu byinshi
ego tutabaciriyemo umufasoni immaculé asanzwe yarongoye nawe nyene ishuri lycée municipal ya Kinama kuri zongora na LH Haruna je kuvuga yuko basiba ku ishuri cyane nk'ubu munyeshuri yasivye ku ishuri gucyo mwibwaje mu mwakira gute muvugana gute
kenshi biratugora kumenya ingorane umwana afise kuko dufate nk'ubu bimushikiye ari ku ishuri ashobora kuza agasaba uruhusha ati jewe ndagwaye mugabo wamaza tugwaye gute babara gute agatinya kukubwira kenshi iyo ugize Imana mugahwana uri nk'umurezi w'umukobwa cyangwa umugore urashobora kumuraba mu maso ukaraba ingene ariko arifata kuko kenshi bazi bafise amasoni soni ukamengo yamenje ukamengo n'ibintu yononye wenye n'ubwiwe ukamengo vyamuvuye ko hanyuma iyo usanzwe ubizi waramaze kuvyumva nawe ugororokewe no kuvuga ibijanye n'irondoka ibijanye n'ibitsina uraheza ukamubaza ukamwitondera neza ukamubaza kandi kenshi baratubwira hanyuma icyo duca dukora kuko twe tugira Imana ku ishuri wacu
nta bihano mubaha basivye
nico kimwe kuko umunyeshuri asivye tumubaza icamusibije abuze ati nari ingwaye tutituzanira urupapuro wivurijeko urumva muri ico gihe ntaba yagiye kwa muganga nigiye n'umuvyeyi watababizi mwize yari twaravuga tuti duhamagarira umuvyeyi umuvyeyi wamuhamagara akubwira ati jewe ntavyonzi namusize muhira mu gatondo ngiye kumirimo nzi ngo aragiye ku ishuri mugabo sinigeze menya ko yasivye
mu gihe ayo shuri imwe abahungu nabigeme kuko ari ona mashuri usanga yigamo abigeme gusa cyangwa yigamo abahungu gusa mugabo navyo nyine ntugiye ni byiza cyane kubona ufise amashuri yigamo abahungu gusa n'amashuri yigamo abigeme gusa iyo batamenyeranye ko babonana bagiye guhura nta musangaza ko ingorane
ara mwebwe muho muterera iki mwishira hamwe ryanyu kuko twumvise ko abigeme afise ibibazo by'ibyo bakoresha kandi ari byo ntandaro nyamukuru yo kutaja ku ishuri no kutaba bagukiwe bibatwara no muzindi ngeso zitari nziza
muri cacirwa twagira twaje kumvira dutambara. Dutambara rero nashimye cyane Aruna yavuze ati bamenye yuko ari agateka ari ingabire Imana yabahaye. Tubwire imvugo yacu muri Sacodeni. ubutinyanka singwara ubutinyanka sumuvumo ubutinyanka nagateka imana yahaye umwana w'umwigeme nagateka imana yahaye kira mukenyezi wese none rero cyatuvuga tuti reka rero kugira ngo tubafashe kuba muri ako gateka imana yabahaye tubakorere udukoresho bashobora gukoresha tubwire rero twarakoze udukoresho abigeme canke abakenyezi bashobora gukoresha bari mu gihe cy'ubutinyanka ko mwumvise mu ntango y'ikiganiro twavuze ibintu byinshi bakoresha mugabo ikibazo gishaka kigaruka nimba yateza amaraso isuku kubungabunga amagara yiwe ikibanza bihaye niki tubwire twe dutambara bwa mbere tubafasha gutega amaraso ubwa kabiri tukabafasha kugira isuku muri ico gihe cy'ubutinyanka
ivyo tumenyereye ku kwezi bavuga yuko babakene ibihumbi bibiri
yego
mwebwe rero namwe
none rero nivyo nagira ngo nshikeko umuntu yumva ko afise amikoro no vuga agereranye akoresha cotex ibihumbi bibiri niyo ntoyi no vuga ko hari za bitanu hari n'izi bihumbi 10 niko gushika ubu hariho tukuma tugerageza kurondera abagira neza badufasha kugira ngo abigeme bose baronke utwo dutambara bitabagoye no kuvuga ko bagurira abo bigeme turisha agapaki karimo dutambara dutanu umwigeme ashaka gukoresha ari mu gihe cy'ubutinyanka kakagurwa amafaranga ibihumbi 10 ibihumbi 10 rero twebwe iyo turi ko turabwira niyongereranyo uravye ibikoresho kugira ngo umuntu agire isuku ukaraba na mikoro y'abarundi uguze ibihumbi 10 mu myaka 3 canke irenga n'ibihumbi 72 ubusanga aramahera makeye mugabo n'ubu turacyari ko turagerageza kugira ngo ayo mahera tugerageze kuyagabanya kugira ngo dushobore kuha benshi bashoboka
isiguro mutanze zirumvikana ara ariko ugerageje kuraba umwigeme akoresha ibyo bibabibi imitoto canke agakoresha uwo musenyi aba yatekeye uwo muntu ubwo arashoboye kuronka ibihumbi 10 nivyo ko bimufasha kumara igihe kinini ariko burya kuronka amafaranga menshi mengo ni kibazo kuruta ko wogenda uraronka make make ni nko uvuga ati inzu zoyibamwo imyaka myinshi cyane ariko kugira ngo uyironke kubera isaha amahera menshi ukamengo guma upanga uzurariha ku kwezi mwebwe muvyumva gute ubwo nimumva yuko mu majambo make tutagarutse kuri ibyo ariko aravuga yuko abo bigeme nimumva ko ari kibazo cyo kugira ngo bashobore gushikira iyo ntuzi yavuze ati bariko baronda amashirahamwe ashobora kubafasha kugira ngo bashobore kubagurira
twebwe ubwacu turabutanga uyu mwaka twarihaye igitigiri tuvuga tuti uyu mwaka ni buri abanyeshure ibihumbi cumi n'umunani bategerezwa kuronswa utwo dutambara nuvuga ko ni buri turaraba abanyeshure igihumbi bakenye kurusha abandi buri ntara tukabaronsa ubwo butambara kuri gusa mugabo tugarutse kuri ayo mikoro nkuko nk'akarero rutanze k'inzu sinibaza ko abantu benshi bafata yovuga ati ndose amahera byo bavyiza ngumye ndayakoresha mu gupanga hako nubaka inzu
boshobora kuronka ibikoresho byozimbuka gusumba byo bavyiza gusumba kuko uri kuraraba wa mwana yahora nkuko yabivuze akaja mu mico itari kugira rondera ibihumbi 2 hageze ko rondera ibihumbi 10 bumvikane yuko ya mico zo cyayiguze na kuri cyane gatatu kugira ngo ico kintu cyo kironka nca nta nkakarori gatonyo gasanzwe naho ataraka benshi mu bantu bagendesha imodoka z'abadagi canke z'abantu zusanga imodoka ikomeye cyane gose mwe kacizimba izo modoka ni nke kuko iramushaka kumenya imyaka 100 atasupana basize ko mugazi imodoka bitumenye z'ibidu bayiza abayapani nabandi ugasanga miliyoni 2 nini n'usumuna ashaka ku modoka usanga ari benshi ariko aronka ubyo kwiyunguruza mugaya yindi nawe igura miliyoni 80 urumva bashaka kwishikira si benshi niho rero nshaka gukora no ngaho kugira ngo uri miliyoni 80 uvuga ko nikima muri 2 uriba canke ukaba wabitse imyaka myinshi mwari muri iyo myaka ukiri kurabika nawe kugira ngo uze kuba wahashitse nuko ari ntirwe nibaze ko ntako navuga nti kuri ibyo bikoresho byari byingira kamaro cyo gukoresha imyaka myinshi boraba ingene bashobora kuronka bagira neza babafasha kugira ngo ubwo buryo bushobore kuboneka kubikoresha mugabo bikaja ku giciro coba cegere cya kindi yabyo arisho ko coja munsi ya kijya bari bamenyereye zoba byiza gusumba kugira ngo bashobore ko bimwe bitako basivansiyone sinimoni ukiba mu mutwe ngo nshobora kubafasha kuko naho yuvuze ku myaka 10 ukacaka ko yokoresha imyaka 3 ibyo babihumbi 10 ibyo bihumbi 10 kugira ngo umwana ashobore kubironka cyangwa umubyeyi umubwire ngo bihumbi 10 zo kugura twa dukoresho benshi akubwira ati ahubwo cuva mu sinswe nuko na munzi wanyu bigatuma umwana yari yashobora kugira ishavu akajya aza kuyabonera mu bwa buryo butari nyabwo Mbaricho nikikoresho chingira kamar mugabo bugira ibindi byigwa cyaciza bagira ibindi byigwa kugira ngo barabe ingene cozimbuka kugira abasho gufasha abantu benshi cyane gose gusumba
tugarukiza hano ngira ikiganiro ku bw'umwanya kumbure hari ibindi bibazo dushaka kuzogaruka ko Sheikh Nankundu wiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitabye ubutumire
ndabakengurukiye nanje
iki Burundi Immaculé muri mu batanga inyigisho Dijani rondoka, dijani na magara meza, muri ekleziya katolika turabakenguruki.
Ndabakenguruki namwe.
Alain Joseph Hatungimana, mujejwe kuvugira urwaruka ku bibazo biruhanamiye na cyane cyane ahanini ku bijyanye n'ubutinyanka mwishira hamwe gitaho iterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza kugwaruka sakode namwe bitarabakenguruki.
Ego nanje ndabakengurukiye. Nizera ko mu mashengero cyane cyane ekleziya katolika ndetse n'idini y'abayisilamu bagiye gufata iyindi ntumbero kuko mwumva ko iki kibazo cy'igihe cy'ubutinyanka n'ikibazo gikomeye cyane.
Ego me twariko turavuga ku ntererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu kubungabunga amagara yabo barongoye ahanini tukaba twashimikiye kubijyanye n'ubutinyanka kubigeme. Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye.
Reka natwebwe Diane Ndonse tugukengurukiye bivuye ku mutima kuri ico kiganiro watunganirije Ijwi rya Amerika abandi bakoze nyina Saint Kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Dinas yashikanye ahiwanyu Diane nahazo nanje twari kumwe kuri micro ndabahisango ejo nkaho twatanguriye muranigwe inshuti bakunze.